ири Нижбиди Америка. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa kabiri itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2015. Kuri mikro muri kitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Hariho inkoro zitatu za Kalashnikov, hariho ibikono bijyanwa amasasu bitatu byazo byari byuzuye amasasu. Hariho amasasu y'izo nkoho angana n'igihumbi na 75.
Uyo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi kiyangurikiye avuga ku byatowe mu gikorwa cy'igipolisi cyo gusaka ibigwanisho muri komine Jabe mu gisagara cya Bujumbura. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Mani mbere yaho reka dutega amatwi amakuru avuga hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse neza Aloyce.
Baramutse Fidele, mwaramutse namwe se muriko muratwumviriza amakuru tuyahere mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Aho leta y'igihugu cya Sudani y'Amajyepfo n'abagwanya ubutegetsi bagirizanya ko barenze ku masezerano yo guhagarika ingwano yaterezwa kujya mu ngiro ku munsi wa gatandatu urangiye. Ugutana mu mitwe muri Sudani yo mu bumanuko kurabandanya naho amasezerano yo guhagarika ingwano avuga ko impande zose zitana mu mitwe zategerezwa kuba zahagaritse kugwana mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba ejo ku wa mbere, Riek Machar yahoze ari cegera cya perezida wa Sudani yo mu manuko muri iki gihe arongo yabagwanya ubutegetsi, yagiriza inteko za leta kutubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano. Perezida Kiir yari yasinyaye amasezerano y'amahoro kwa gatatu w'indwi iheze. Ayo masezerano yasaba gukura abagwanyi ku mugwa mukuru wa Juba, gushiraho leta mfata kibanza mu minsi itarenze 90, no guha abagwanya leta ikibanza cicegera c'umukuru w'igihugu. Muri Nigeria, inzego zijejwe umutekano muri ico gihugu zimenyesha ko zimaze gufata abagwanyi 9 b'umuhari wa Boko Haram mu kiringo cindwi zibiri zirangiye. Abo bagwanyi bafatiwe mu bisagara vya Abuja na Lagos, ibisagara bitavugwamwo ibitero by'umuhari w'intagombwa za Boko Haram. Mu ndwi irangiye, inzego zijejwe umutekano muri Nigeria zarafashe umusore yikekwa ko agira iperereza ku ruhande rw'umuhari wa Boko Haram ku kibuga cy'indege cya Abuja. Mike Omeri avugira urwego rujejwe umutekano muri Nigeria amenyesha ko ibyo byerekana ko umuhari wa Boko Haram uriko uragerageza kuraba ingene wogaba ibitero mu bindi bisagara bitari mu buraruko bushira ubuseruko aho usanzwe wariganziye. Ku mugabane wa Buraya, Chancelier Angela Merkel w'u Budage ahamagarira bagenzi we mu bihugu vya Buraya gufashanya kwikorera umutwaro w'impunzi zigera ku bihumbi zisugereje uwo mugabane wa Buraya, bamwe barondera ubuzima bwiza abandi basaba ubuhungiro. Ariko ako kamo bagenzi we ba Buraya ntibagomba kukumva. Angela Merkel amenyesha ko mu gihe ivyo bihugu vya Buraya bitokwakira izo mpunzi, ati Uburaya ntibwo waburi uko twifuza ko bumera kuko buzoba buhonyanze amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka ka zina muntu. Igihugu c'u Budagi nico cemeye kwakira impunzi nyinshi kuruta ibindi bihugu vya Buraya, ibiharuro bikaba vyerekana ko gishobora kuzoba kimaze kwakira impunzi zigera ku 180,000 gushika ku mpera z'uyu mwaka. Ariko ibihugu nka Slovakia, Repubulika ya Czechoslovakia na Poland ni bimwe mu bihugu vyanse umugambi ibihugu vya Buraya byari bifise wuko igihugu cyose cyo kwemera kwakira igitigirikana ka c'impunzi. Mu gihugu cya Ukraine, umusirikare wa leta y'igihugu cya Ukraine yishwe arashwe kuri uyu wa mbere uheze ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev. Abandi bantu batari bake bari mu myiyerekano barakomereka. iyo myerekano yatewe nuko abashinga mateka batoye itegeko yemerera ihindugwa ryasabwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi rigenewe kugarukana amahoro mu karere ko mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine. Mu ijambo yashikirije ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere uheze, Perezida Petro Poroshenko wa Ukraine amenyesha ko iyo myerekano ari igikorwa cerekana ko bari kubagwanya leta ya Ukraine, kandi ko amashirahamwe yose yatunganije iyo myerekano n'abaserukira imigambwe bose bizoja kugatwe kabo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri Ukraine amenyesha ko abantu 122 barimwo abapolisi aribo bakomeretse muri iyo migumuko, bamwe muri bo bakaba barakomeretse bikomeye. Umugambi w'amahoro ushigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi wumvikanywe ko mu ntango z'uyu mwaka usaba abategetsi b'igihugu cya Ukraine guha ubwigenge kurushiriza akarere ko mu buseruko bw'igihugu mu mpera z'uyu mwaka. Muri Turukiya, sentare ya Turukiya yaciriye urubanza abamenyeshamakuru 2 b'Ubwongereza hamwe n'abasobanuzi babo 2.
Urakoze yaro yiswe makuru wejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Tuhere ku nkuru yerekeye Burundi, aho igipolisi cyagorobeje ku ijabe kuri uyu w'Imana urangiye congera kizinduka kiyakikuje kuva mu gucagucagu bw'ejo ku munsi wa mbere gushika isaha 6 zo kumutaga. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yarerekanye ivyatowe mu gikorwa cyo gusaka ibigwanisho barimwo aho ku ijabe. Fidelite Ishatse ni vyadushikiriza.
Kukirindiro cy'igipolisi kiri ku biro bya komine Bwiza, ni umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yahereye ikiganiro abamenyeshamakuru kandi naho hari hegeranijwe byatowe ku ijabe. Nk'uko Pierre Nkurikiye yabivuga, ngo ibyo bigwanisho byatowe muri rumwe mu ngo ziri ku ijabe ku mugoroba wa kuri wa Mungu. Ugo rugo ruri muri quartier ya 3 inumero 9, umuvugizi w'igipolisi adondagura ibyatowe.
Hariho inkoho 3 za Kalashnikov, hariho ibikono bijamwe amasasu 3 byazo byari byuzuye amasasu. Hariho amasasu yizo nkoho angana n'igihumbi n'75, hariho grenade imwe hamwe n'igikono kijamo amasasu 5 carimwe. Atwovuga nk'ipantaro 3 z'igisirikare zimwe bita tenido komba. Haratowe kandi dupapuro dukoreshwa mu gutoza amafaranga, atowe kandi n'ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye harimo amapansuma.
Kuri urwo rugo ngo warafashe umuntu yemerera ko ibyo bigwanisho bya gisirikare byari bigamijwe gutwagwa muri kimwe bihugu biba anyi naho umuvugizi w'igipolisi atashimye kuvuga izina ry'ico gihugu.
Ubijanye n'uwo muntu yafatiwe ngaho ku ijabe yaravuze yuko yari kwaregeranya ivyo bikoresho kugira ngo babijane mu gihugu kimwe kibanye.
Aho nyine ku ijabe hari umunyagihugu avuga ko igipolisi camenye imiryango y'inzu yiwe, akabazwa no kugena abapolisi bihaye ububasha bwo kwinjira mu rugo rwiwe bakoresheje ingufu n'iryabanye n'inzu atariho bari, asaba gushumbushwa.
Igihugu c'amategeko ntashobora kubomora inzu y'umuntu tatu bamwagiritse tamana do isyo bazanye naho bari kubaza ababanye bari gushobora ku telefone nkaza nkabugururira nsaba yuko bo ntunganiriza bakankoresheje iyo miryango bakansubiza nayo amafaranga yibwe yari miliyoni 2,620,000. Hariho n'indi yasi y'2,150,000 nibyo mbona byononekaye cyane.
Kubijanye n'uyu munyagihugu asaba gushumbushwa, umuvugizi w'igipolisi avuga ko umuceganyo wamuhaye ico vyakozwe ivyo umunyagihugu atabirimwo.
Ivyo ntamwe ivyo baruko uri kurabivuga, uretse ko ivyo uri kuvuga bivuye iwawe bitavuye umuceganyo w'igipolisi, nibaza ko heza ugacubishikiriza abajeje gukora amatohoza no umunyagihugu muzane abisigure neza amaheza bamufashe nimba yaragiriwe nabi ibintu vyiwe asubizwe mu ngiro hisunzwe amategeko.
Hagataho bamwe abanyagihugu kwijabe twavuganye baribaza igituma kwijabe ariho honye n'abapolisi bijukiye ntibatahura ico biva
kartiye ya jabe sinzi ico bayirondera bamabaza imisi yose ikintu cyo kubahera abantu mu makartiye si ibintu bisanzwe. Urabona haraho umuntu abagwaye canke aja nko gusoma ku isoko canke afisi.
Kuri ibyo naho nyine umuvugizi w'igipolisi yishuye yongera yerekana imvu zituma jabe yitabwaho cyane.
Nakubwiye yuko ibyo bivana n'ico baba barondera aho hantu no kumwena aho hantu baba hameze. Ejo bundi haratuririwe imodoka 2 kandi uraziko Iyo misi higeze kuba hariko haravugirayo amasasu mwijo.
Kuno wambere muri quartier ya Jamii commune Bwiza, Musaga, Cibitoke na Kinama niyo yabereyemwo ikigo cyo gusaka ibigwanisho. Ibujumbura Fidelite ishatse kubwije cy'u Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho bamwe mu bagize inama nshinga amateka ishami rya Sena bagendeye uturere dutandukanye tu Rwanda baganira n'inzego zo hasi ku buryo abari muri ivyo bibanza vy'ubuyobozi bageze isuku ku banyagihugu mu menyesha makuru wacu Eric bagira ubusa yarakurikiranye ivyo mugwi wagiye ibugesera avuga ko ikibazo c'amazi cabandanije kubera intambamye ako karere kitavugwa ko rumwe n'abagize inzego zo hasi amazi make ngo ntiherakuye kuba impamvu yo kugira umwanda.
Abayobozi b'inzego zibanze n'abandi bagize icyo babwira abasenateri bari babasuye babakangurira kugeza isuku kubo bayobora mu karere ka Bugesera bavuze ko bagereranije n'ibihe byahise isuku igende igaragara ku ikubitiro ngo babanje gushyika amavunja n'icyo batarugaga n'abataramesaga imyambaro. Bwana Jacques Gashumba ayobora umurenge wa Nyamata ufatwa nk'umujyi wa Bugesera.
Ubu wasanga umuntu afite umwana ukabije ugasanga asoko zane n'ubwo kumusatsi umuntu tukagerageza no gushaka amasabune tukanaba mesera rimwe na rimwe ifatanyije n'inzego zatoza abagore neze n'izindi.
Kuri Bwana Julius Rukundo umuyobozi wa karere ka Bugesera wungirije ushinzwe ubukungu isuku izaboneka kuri rubanda igihe abayobozi ubwabo nta usigaye bazakora icyo yise gusasa inzobe bakavuga ibibazo uko biri batabiciye ku ruhande kandi buri muyobozi akabigira ibye. Ni amagambo yumvikanisha ko hakiri byinshi byo gukora ku isuku ya Bugesera.
Niba uri umuyobozi w'akagari, niba uri umuyobozi w'umudugudu ugahura n'abana bamwe bafite umwanda ushobora kuba bafata igishyimbo ugateraho kikamera barahari bivuga ko banyarwabazi nateri ibyo birahari. Ndemeranya nama dufite icyo twakoze gikomeye turacyafite urugendo rugaragara ko dukwiriye kuba twashyiramo imbaraga kandi imbaraga ntitubikore nk'abantu batumwa nk'ubuyobozi ntitubikore nka misiyo ahubwo tukabikora nk'ibintu byacu tukumva ko ari ibintu biturimo mu gihe tutaragera kuri urwo rwego tukaba tukiri ku rwego rwo kumva ntihagire inspection igera aha ngaha ntihagire ibigenda bityo biragenda byo ntabwo tuzaba turimo duke mu kibazo cy'isuku cy'umwana.
Ikibazo cy'amazi akunze kubera iyanga gace k'Iburasirazuba na Bugesera iherereyemo gifatwa nka nyirabayazana mu kugira isuku nke kw'abahatuye. Aha ariko hakiyongeraho n'ikibazo cy'imyumvire ubuyobozi buvuga ko idateye imbere. Twasuye abatuye akagari ka Kanazi mu nkengero z'umujyi wa Bugesera.
Amazi atubereye ikibazo. Ubu turiho tuzayabona imvura yabo tubone no gukoroka mu nda. Ni ukujya kuvoma mu masaha sita y'ijoro saa cyenda. Kubera ko haba hari intambara n'imihoro ku manywa nta wuvuma.
Iyi pantaro yawe niba wibuka uheruka kuyamesa ryari?
Ntabwo no kuva nayikora ntabwo ndayimesa.
Bakumesera ryari?
Ntabwo bajya bamesera.
Kubera iki batakumesera se?
Sinzi impamvu batajya bamesera.
Muzehe uheruka mu mazi ryari?
Muruka amazi kera mama akimbyara.
Tuvuge nk'iyo usinziriye wumva umeze ute?
Mwese igikora karimo ndako numva nyine nta kibazo ari ku mwanda akaba ari wa wundi nk'abandi gature nyine ku myanda yanjye none wankize iyo myanda nawe yaba nkoreye neza.
Bwana Rwirwagaje uyobora akarere ka Bugesera yabwiye abo bayoborana n'itsinda rya Senako amazi make atakabaye urwitwazo rwo kugira umwanda.
Ikibazo cy'amazi twese tugisaje kandi kiremereye cyane ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu urimo kudufasha kugira ngo gikemuke. Ariko ntabwo gikwiye kuba urwitwazo iteka aho usanze umuntu atakarabye ngo amazi ntayo, aho usanze umwana agura amavunja ngo amazi ntayo, aho usanze ikigo gifite umwanda ngo nta mazi tubona. Iyo ndirimbo ikwiriye kureka. Amazi make ahari wakora iki ngo isuku irusheho kuba isoko y'ubuzima? Isuku irusheho kuba bimwe mu bitwara ikaho kandi bishoboka aho kugira ngo urwitwazo rube ijambo rimwe nta mazi.
Senateri Laurent Nkusi wari uyoboye itsinda ryasuye Bugesera bungurana ibitekerezo ku guteza imbere isuku yibukije ko isuku ariyo shingiro ya byose.
Ubwo rero ntihatera ubuzima heta itangaza amafaranga ivuza indwara zituruka ku isuku nke yakagombye gukoreshwa kubaka ibindi bikorwa remezo bitugeza ku majyambere. Bigaragara rero yuko mu by'ukuri iki gikorwa Sena yajemo ntimucyumve nk'igikorwa cyo kunegura, ni igikorwa gusa cyo kugira.
Bimwe mu bigomba kwitabwaho n'inzego z'ibanze hirya no hino mu gihugu birimo urugamba rutoroshye rwo guhindura imyumvire ya rubanda. Nibiramuka bigezweho rubanda ruzazibukira kurana n'amatungo magufi rwimi ku muco wo kugira isuku ku mubiri, kugira ubwiherero butunganye ku miryango n'ahandi hahurira abantu benshi, ndetse no gukomeza kurwanya ikibazo cy'amavunja kikigaragara hamwe na hamwe. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ibugesera mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Shuti
bakunzi bacu. Turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Rwanda kandi ikigo gishinzwe kugena ibintu bihingurwa byo kwiza ibisabwa bivuga ko kimaze kugara amahinguriro agera kuri 10 acuruza inzoga ziborera zipfungwa mu macupa ya plastic. Ubuyobozi bw'icyo kigo bivuga ko kubika inzoga mu macupa ya plastic bitera ingaruka zirimo n'indwara nka kanser. Abacuruza inzoga babwiye Ijwi rya Amerika ko iyo ngingo yabatangaje ikaba yabazaniye ubuhombe. Nivyo Asumta Kaboyi atushikiriza.
Kuva kuri itariki ya 31 Kanama yari itariki ntarengwa yahawe abanyenganda bakora cyangwa bacuruza inzoga zisindisha zabikoga mu macupa ya plastike ko barangije gushyira izo nzoga zabo mu macupa y'ibirahuri. Umuyobozi ushinzwe ibahirizwa ry'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Bwana Philippe Nzayire yabwiye Ijwi rya Amerika ingamba zafatiwe abacuruzi batubahiriza ibyasabwe n'ubuziranenge.
Itariki ntarengwa bahawe tazongera gusubirwamo ni itariki y'uyu munsi. Abatabyubahirije bakaba bafungiye services zigendanye no gukora izo nzoga. Nkaba zikura hanze ntabwo nta clearance bazongera kubona. Clearance no kuvuga ngo ni ukurekurwa. Ibicuruzwa byabo bikarekurwa n'inzego z'ubuziranenge, inzego za douane. Abazikorera na none bazikora bakoresheje ibikoresho baturuki bakuye hanze, abo nabo ibyo bikoresho ntabwo bizongera kurekurwa ku mipaka. Inzego z'umutekano nka polisi bazazifata nk'inzoga zitemewe kandi zihanwa nk'uko amategeko biteganya.
Ikigo gishinzwe ubuziranenge kivuga ko inzoga zari ziri mu bubiko zizabanza gushira, ariko kandi ngo nta zindi zongera gusohoka mu macupa ya plastiki. Ku ruhande rw'abanyiri inganda bo bavuga ko iki cyemezo cyabatunguye kandi kikaba cyabazaniye igihombo umva ko kibaremereye. Umwe ufite uruganda rukora izi nzoga ariko utashatse gutangaza amazina ye yabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Cyaje gitunguranye mu by'ukuri, rwakomeje gusaba batwongera igihe ariko nacyo ubona yuko kidahagije. Turatakamba ariko bagaragaza yuko ari ibyemezo byafashwe byarangiye, hafatwa icyemezo cyo kudufungira. Ariko rero nawe urabyumva ni ibibazo, business zigiye guhagarara, ziba zirimo amaroni ya bank ibintu nk'ibyo. Ni igihombo. Iyo mashini urumva ntiwakongera kuyicuruza, biba byararangiye. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyoge by'umwihariko nabanje no kugerageza kugira ngo ndebe ko yahindukira igapfundikira glasses biranga.
Nubwo ikigo cy'ubuziranenge cyemera ko hari abacuruzi bazahura n'ibihombo bitewe n'imashini zari zaraguzwe mbere, ariko iki kigo kivuga ko ubuzima bw'abanyarwanda buzi imbere ya byose. Bwana Nzayire Philippe,
ubuziranenge muri ubundi buba hose, ariko muri iki kibazo turavuga ubuziranenge bw'amacupa. Ari amacupa ya plastike akozwe n'ibintu bita phtalate. Phtalate ni ururimi rwo mu mahanga rudafite igisobanuro mu Kinyarwanda, ariko izo ibyo binyabutabire byitwa phtalate babikoresha ubundi muri za plastike zisanzwe kugira ngo zigire umwihariko wa plastike, ariko ikagira ingaruka mbi kuba itera indwara zimwe zirimo za kansa, ingaruka z'imyubarukiro, ingaruka zo mu mitekerezo mu bwonko. Izo nizo ngaruka mbi ziterwa na bya binyabutabire bita phtalate.
Izi nzoga zizwi cyane ku izina rya suruduwiri ziba mu ducupa duto cyane, ariko zikagira urugero rwa rukoro ruri hejuru kuko inyinshi ziri hagati ya 30 na 40, ku buryo abantu benshi bazinyoye bagaragaza guhinduka cyane, ndetse benshi zikabatera gukora ibyo bataramutse gukora nk'urugomo, kwicana n'ibindi. Polisi y'igihugu ishyiriza inzoga mu rwego rw'ibikurura umutekano muke hagati mu baturage, kuko byakunze kugaragara ko abantu bazisinze barwana bakaba bagera ku rugero rukomeretsanya cyangwa se hari nabicana. Urwego rucunga ubuziranenge bwemeza ko nyuma y'igihe cyatanzwe umucuruzi uzafatanwa inzoga zikiri mu macupa ya plastike azafatwa nk'ucuruza magendo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Naho muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, abagwanyi bitwaje ibigwanisho bararashe ibisasu vya rocket ku modoka y'abasirikare bashinzwe kurinda president, batandatu muri bo barapfa, umwe arakomereka. Iyo gitero cateye ubwoba abanyagihugu bo mu karere ka Karambi barahunga yamara baragarutse inyuma y'uko abasirikare ba leta bahashitse. Inkuru y'imvaho murashikirizwa n'umumenyesha makuru Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal.
Amakuru dukesha abaturage ba Karambi muri groupement ya Rugari mu ntara ya Rucuru, hari samwa za mu gitondo kuri uyu wa mbere ubwo abantu bitwaje intwaro barashe imodoka ya gisirikare yaritwaye abasirikare batandatu bashinzwe kurinda president ba garde républicaine bose bahita bapfa. Abaturage batuye muri ako karere bagize ubwoba bakeka ko ari intambara bahita bahunga, noneho bibatera urujijo kuko nyuma gatoya hahise humvikana urusaku rw'amasasi. Nkuko bwana Eric Mashagiro umuyobozi wa groupe ya Rugari yabitangarije Radio Kivu 1 imwe mu maradio akorera mu mugi wa Goma, ku murongo wa telefone yavuze ko iyo jeep ya gisirikare yahiye igakongoka, kandi muri uwo mwanya hari umumotari warimo guhita nawe bamurasa amasasu ku kuboko arakomereka cyane. Kugeza ubwo dutangaza inkuru twagerageje gushakisha abayobozi b'ingabo mu ntara ya Kivu ya Ruguru, ariko bose birinze kugira icyo batangaza kuri icyo gitero. Abenshi bakeka ko cyaba cyakozwe n'interahamwe, cyane cyane ko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Sepado, imwe mu miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ryasinywe na bwana Omar Kavota, riravuga ko iyo modoka abashinzwe kurinda president wa Congo bayirasheho ibisasu bibiri bya rocket, kandi iryo tangazo rikaba rivuga ko muri iyo modoka harimo umuofisi w'abarwanyi ba FDLR wafatiwe ku rugamba. Noneho bikaba bivuga ko FDLR arizo zagabye icyo gitero mu gushakisha uburyo bwo kuburizamo kugezwa igoma k'uwo muofisi wabo nawe wapfuye muri icyo gitero. Karambi n'urusisiro ruri mu ntara ya Rucuru hafi ya Kibumba mu birometre 40 mu majyaruguru y'umugi wa Goma, ahegereye ishyamba ry'ibirunga bya Nyiragongo na Nyamulagira, kandi bikaba bivugwa ko hashobora kuba ari interahamwe zihishe zahunze ibitero bya FRDC mu ntara ya Lubero na Walikale. Ubwo urusaku rw'amasasi rwari rutuje nibwo abaturage batangiye kugaruka, ariko bigaragara ko bafite ubwoba. Igoma, Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubufatanye mu ntambara yo gushakisha Joseph Kony, umuyobozi w'umutwe wa Lord's Resistance Army, umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera, bugeze mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadepite barenga 10 mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana Joseph Kony n'umutwe wa LRA kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu. Umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga Amerika ikomeje guha ibihugu bya Afurika kugira ngo bihangane na Kony n'umutwe we. Iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza, zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo, zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba. Tariki ya 10 z'uku kwezi kwa munani, abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga ukware bwana Kony n'umutwe we, banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri leta. Guhera mu mwaka w'2005, Kony akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye. Hashize imyaka irenga 10 Kony n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya Uganda, Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Centrafrique. Ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi, binatuma abarenga 450,000 bava mu byabo. ibihugu bya Uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya LRA ariko ntibabigeraho icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe umuryango w'abibumbye leta zunze ubumwe za Amerika n'indi miryango bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese Iki cyemezo cy'inteko ishinga amategeko ya Amerika ni ikimenyetso cy'uko Amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba Repubulika ya Centrafrique aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kutsinda burundu. Leta zunze ubumwe za Amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo. Amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mwaduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije Aloyce
Sentare ya Turkiya yaciriye urubanza abamenyesha makuru babiri b'Ubwongereza hamwe n'abasobanurira bagirizwa kuba bakorera umuhari wa leta ya Islamic mu bikorwa vyawo vy'iterabwoba amakuru ava mu bajejwe umutekano muri Turkiya avuga ko abo bamenyesha amakuru bazwi ku mazina ya Jake na Philippe bafata amasanamu bahagaritswe kuwa gatanu uheze ubwa mbere bagirizwa kuba bakorera muri Turkiya ta burenganzira bahawe na leta mu gihe bari ko bafata amasanamu y'intambara hagati y'abasirikare ba leta ya Turkiya nabo mu muhari w'aba Kurde icaha cyo gufasha abagwanyi ba leta ya Islamiste cyashizwe ko mu nyuma ariko abategetsi ba Turkiya ntibatanga ivyemezo muri ico gihe ishirahamwe Amnesty International risaba ko abo bamenyesha makuru borekugwa vuba bwango Leta y'igihugu ca Sudan y'Epfo n'abagwanyi ubutegetsi bagirizanya ko barenze ku masezerano yo guhagarika intambara yategerezwa kuja mu ngiro ku munsi wa gatandatu urangiye gutana mu mitwe muri Sudan y'ubumanuko kurabandanya naha amasezerano yo guhagarika ingwano avuga ko impande zose zitana mu mitwe zaterezwa kuba zahagaritse kugwana mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu Muri Nigeria inzego zijejwe umutekano muri ico gihugu zimenyesha ko zimaze gufata abagwanyi 9 b'umuhari wa Boko Haram mu kiringo c'indwi zibiri ziheze abo bagwanyi bafatiwe mu bisagara vya Abuja na Lagos ibisagara bitavugwamwo ibitero vy'umuhari w'intagondwa za Boko Haram Mu Burayi Chancelier Angela Merkel w'Ubudagi ahamagarira bagenzi we bo mu bihugu vya Burayi gufashanya kwikorera umutwaro w'impunzi zigera ku bihumbi zasugereje uwo mugabane wa Buraya bamwe barondera ubuzima bwiza abandi basaba ubuhungiro ariko ako kamo bagenzi we basa n'abatagomba kukumva Angela Merkel amenyesha ko mu gihe ivyo bihugu vya Buraya bito kwakiriza mpunzi uburaya nibwo baburi uko bifuza ko umera kuko uzo babuha buhonyanze amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka kazi na muntu
Njuti mwese mukurikirana ijwi rya Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi kanya rero ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ubu murakurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenie Mukankusi, uno umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi turavuga ku kibazo cy'umuriro w'amashanyarazi umuyaga nkuba mu Burundi, cyane cyane hi Bujumbura. Uyu munsi rero nabatumiriye abayobozi muri Regideso kugira ngo baganirire kuri iki kibazo, ibibazo mwumva mufite mu bibabaze babasobanurire. Hari Bwana Jeroboam Nzikobanyanka, nagira ngo mubanze mwibwira abatwumva.
Yego, nitwa Nzikobanyanka Jeroboam, ndi umuyobozi mukuru wa Regideso, ishyirahamwe rizo gutanga amatara n'umuyagankuba mu Burundi.
Ndabashimiye cyane kuba mufasha aka kanya kugira ngo dusobanukirwe ku bibazo bimwe na bimwe abantu bakomeje kwibazaho, harimo n'abinuba ko umuriro w'amashanyarazi batawubona ku buryo buhagije i Bujumbura. Turi kumwe kandi na Bwana Wilson Tangishaka, namwe mwakwibwira batwumva.
Murakoze, je nitwa Wilson Tangishaka, kabanje ndubuyobozi ajejwe gifata kumera nkuba mu Burundi Regideso.
Ye, namwe mbashimire rero kuba mufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire. Mu gutangira nagira ngo mutubwire iki kibazo cy'amashanyarazi kimaze iminsi nubwo kitaboneka ku buryo bumwe. Bamwe baravuga bati hari hashize amezi atatu tubona umuriro mu buryo busanzwe, ubu byongeye guhinduka, amashanyarazi abantu batangiye kongera kuyasaranganya, bamwe bayabona igihe kiniki abandi kiniki. Muri make mwatubwira igituma aya mashanyarazi yongeye kubura cyangwa se akunze kubura, Bwana Nzikobanyanka.
Biragoye kubera izuba riba ryinshi, dusanzwe dukoresha umuyaga nkuba uva ku mabaraje yubatswe ku nzuzi, inzuzi nazo ziragabanuka. Urumva mu bisanzwe turafise baraje y'igwegura isanzwe ibihe bisanzwe itanga umuyaga nkuba w'ama megawati 18, ariko ubu dutunga gusa zitandatu nkeka mu ijoro, naho nyine kubera tuba dukoresha ingufu nyinshi. Hanyuma megawati zitatu ku murango, hanyuma hariho n'indi baraje yo ku Mugere mu bihe bisanzwe isanzwe itanga megawati 8, ariko batari mu gihe cy'imvura ari muci ikirigeze kure turonka hafi megawati 3 na 2. Hanyuma hariho Rusizi ya kabiri, nayo nyine naho amatara ava muri Kongo, turi mu karere kamwe naho nyine hari iki. Mu bisanzwe twakora imuyaga nkubungana na megawati 12, ariko ubu turonka 5. Mu ndwi iheze hari habaye ingorane bariko barayikora, urumva twaronka ubusa, icyo gituma byagoranye. Hariho na Rusizi ya mbere yoyo n'ubu baracyayikora, tubu dukurayo ubusa kubera bariko barayikora ntacyo dukurayo. Urumva mu majambo make turavye umuyaga nkuba turonka, ubu turonka hafi cya kabiri. Urumva mugabo turavye ivyo ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryari ryadufashije, ridashobora kuturonsa megawati 10 dukoresheje moteri. Mugabo mu ndwi iheze iyo moteri yarapfuye, dushobora kuronka hafi megawati 6. Ubaye iko arayikora dushobora kuronka 8. Turavise na megawati bambe, turavise ni moteri yacu itanga umuyaga nkuba yikomeye ya megawati 5.5, ariko dutanga gusa 3. Iyi ntiyahora ikora, tuyikoreje kubera ari muci. Urumva nuko muri ibi bihe mundu cyane cyane heza hari abayongorane, n'ubu umuyaga nkuba twakoresha ubumwe bwa Buraya bwari bwadufashije, urumva iyo moteri yari yapfuye, bica bihura n'iyi Rusizi ya mbere bariko barakora, bica bituma bimera nabi. Icyo gituma uyu muyobozi w'amatara yagiye ku irado kugira agire icyo avuze, n'ayahandi mu minsi iheze twari twagerageza gutanga umucanwa. Murabona no mu bihe igisagara kitari kimeze neza, nibaza hari amakaritsiye amwe atarabayo nk'ayandi, twari twagerageje, bari bafise ubwoba yuko kumbure mu ijoro batazoronka umucanwa. Twari twagerageje kuwutanga, mbere baratubaza ati mbe ubuho umuyaga nkuba mwawukuye. Urumva mu majambo make ibintu bimeze gutyo.
Murakoze gusobanura icyo kibazo. None Bwana Tangishaka, mushinzwe gutanga amashanyarazi, ni iki kirimo gukorwa? Iki kibazo ntabwo ari ikibazo gishya, ni ikibazo mwagiye muhura nacyo kikongera kigasa nk'ikibonewe umuti kikongera kikagaruka. Ubu harimo gukorwa iki kugira ngo mugishakire umuti, yenda bizabe ni igisubizo kirambye? Harimo gukorwa iki?
Murakoze. kumbure mu nkundire ngiricho herereye ku byo umuyobozi mukuru aheje kugushikiriza
yego
nuko mwomenya yuko muri ibi bihe turavye uko umuyagankuba usabwa nuko umuyagankuba ungana mu Burundi byagiye bigabanuka cyane uvuga kuva mu 1988 nta kindi kintu cyakozwe kugira ngo bubake izindi ngomero zoduha umuyagankuba ukwiri ariko abantu bagumye biyongera ibisagara bagumye byongera amashyamba yagumye yiyongera nako nagire nongere ko kukubereka yuko uko byari bimeze mbere siko bikimeze ubu akandi muzi yuko abantu bagiye biyongera ibisagara byiyagura nkuko yarabivuze dufise sino bigaruka ko turavye ingomero zacu n'umuyagankuba kubera imvura itaguye neza n'ubu tukaba turi muci irafise ingaruka kungene ingomero zacu zikora aho twovuga ingomero ziri ku mazi ingomero azo twita ama centrale hydroelectrique ama centrale thermique nibyo twimporta dukura hanze y'igihugu ibyo yabibuze yabishikirije murambagiye rero ngo muri ko murakora iki ibyo two turakora ni byinshi cya mbere nuko dukora tugira maintenance ibihari byose two turahimiza cyane two turasubiramo ibyuma ngo ibyo two turakora mu macentrale hydroelectrique hariho amarevizo two turagira turabikubwira ngo twosubira kwa kundi two turasaba hariyo twari iyo twita location twari twafashe iyo umuyobozi mukuru yavuze twafashijwe na Union Européenne nayo yari yaragize ingorane ariko mu minsi iza batwemereye yuko abahinga babo bazaba baje babisubize mu buryo hariho n'ibindi twari turasaba yuko twakongereza amasaha y'iyi nyine twagiye gukodesha aho kuyotangura isaha cumi igashikana isaha zine z'ijoro ariko ubu twasabye yuko yotangura kazi bizo mu gitondo ishikane isaha zine z'ijoro urumva byose ibintu bikora kogwa mu nguvu za leta zigashyamo inguvu kuba turabe yuko hogira icyongerekana ikintu babwira ni uko hari iyindi santrali nyine y'igitoro ibyuma byo byaramaze gushika turindiye ko abahinga bagaruke kugira babishyire mu ngiro babisubirize tushyire kandi turonke kandi imegawati zitanu urumva ibyo byose ibintu two turakora ikindi navuga ni uko turabye hariho n'urugano tuteguye kujya kubona naho dukora ubundi bujyaga kubikongo kubera twumvikane kandi kubera ni kontra dufitaniye nabo kubera turabi yuko buduhereza ibyo twumvikanye binakunze turabe ingene twobana basaba ko botwongerereza icyo nicyo navuga ko turatunganya n'ingene twovuga n'amashyirahamwe amwe amwe tukaraba ingene dutunganya cyane cyane ingene twokora twohindura ingene bakora turabye turabona ko abanyagihugu benshi ibyo twita remenaje dukenera umuyagankuba mu ijoro kuko turabare ingene bamwe boronka umuyagankuba mu ijoro kubera bakaba bakeneye ibyo mu mazu tugaca tuvugana n'andi mashyirahamwe kubera bagabanye uko basaba umuyagankuba cyangwa ingene twosabikanya iyo mwimbu muke dufise niyo mbona ibyo twokora ubu nyine no kubandanya rero dusubiramo ibyuma byacu biri mu yandi masantarale murakoze
murakoze cyane nk'umuntu uzi ko hari ikiyaga cya Tanganyika mu Burundi ntiyakwibaza ati kuki hatakorwa nk'urugomero rushingiye kuri icyo kiyaga kugira ngo amashanyarazi aboneke cyane cyane ko amazi ya Tanganyika ahoraho buri gihe bwana nzi ko banyanka mwatubwira iki
icyo kibazo sinzi reka nikore kuri ubuhinga agenda amatara girica
natubwire Wilson bwana Tangishaka
ikiyaga cya Tanganyika mu kizigo kihari kuva kera abahinga badutangiye na mbere sinibaza nta n'umwe yakiyumviriye ko nuko mu byigwa byagizwe kumbure mu buhinga bafise ubu babona ko atamwimbu munini wovamwo babwira habeho umwimbu mu muyagankuba hari ibisabwa ngiye nibaza ko ibyo basanze atabyo kokura muri cyo giyaga cya Tanganyika ngira nicyo bivuga ko
muri iki gihe
narimbe baje kubera twavugaga igihe cy'iki ko amazi ingomero ziba zakamye cyangwa se amazi yabaye make ya ntibibashe gutanga uwo muriro w'amashanyarazi nk'uko mwabidusobanurira mu kanya. Reka tujye kuri telefone, hari umwe mu bakurikira Ijwi rya Amerika wifuza kubaza Pierre Nduwayezu, uranyumva? Ikaze ku Ijwi rya Amerika, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Murakoze. Hanyuma nariko ndumviriza iradiyo ku bijyanye n'iby'inyagankuba.
Yego.
Naho byagiye biracikagurika, nawe nashoboye kumva nk'ubikeye kuko yari kabisigura mu butumire ba ofisi.
Barahari kuri telefone, barakumva, babaze barakusubiza.
Nashaka ndamubwiye igihe cyose hoba umuyagankuba wari mukeye. Twatumenye yuko mu minsi iheze batubwira yuko bazoza baraduha ku makarite umuyagankuba ubutandukanye. Ariko ubu nyine tukimenyesha ikintu na kimwe, urashobora kubona amatara aje ukata mu kanya ukabona aracitse, ukabona ibintu biriko birasha kubera ibabazanye mu cyangwa mwinshi, bikamara umwanya mutoyo ugashobora ibintu biracitse. Mugabo nk'ibyabimenyesheje abanyagihugu turashobora kubona dushobora kubyifatamo. Twagomba tumubaze igituma iminsi yose mu gihe nk'iki iyi amatara yamara ikaracikagurika kuki.
Bwana Tangishaka, ndumva iki kibazo, mushobora kumubonera igisubizo?
Ego, murakoze. Ibisanzwe iyo habaye umuyagankuba muke, kuko haba ibyo byo gucikagurika, sino kwibaza kuri kuvuga ku mburerezo yacu itameze neza, ibintu by'ubuhinga biragoye yuko bishobora kutaboneka uko bikwiriye, ibi byo gusabikanya bakaraba arusha no mwishura yuko bivana cyane. Ndababwire yuko dutanga priorite sizwe no kuvuga mu Kirundi, priorite cyane cyane tuhereza kugira ngo amazi abanyagihugu babure amazi yo kunywa n'ayo gukoresha mu nzu, iyo duhereza priorite aho. Rero iyo tumaze kuronga umuyagankuba yo gukoresha mu mastation de pompage, usigaye no dusabikanya ariko byashobora gushika, sinzi ko ariko yari jesi ndujejwe umuyagankuba byo bibazo bibabiri gukurikirana umuyagankuba wo twita cyubatation ibihe byose ariko arakorera kuri tera. Ariko cyo nshaka kuvuga ni uko rero ushaka gushika iyo linye yari kuyatanga uyu muyagankuba babona ko ikwega byinshi byotuma hahandi twariko turashaka ko amazi aduga akoreshwa aboneke ataguye kushaka kubura. Rero tujya kugira gute, tujya guca iyo nzira yahereza abandi bakora kwega byinshi kugira amazi agume ariho aha hose mu bisagara byose wacu Bujumbura. Yavuze ngo wagiye ngo turi kumuyagankuba mwinshi, ibyo sinzi, ibyo tumaze kubyishura ko kenshi sigura yuko bidashoboka, nta muyagankuba mwinshi ushobora gutangwa kubera ibyuma bikozwe binakingira bigize iki biba biri bien reglé kuri kubyo bitegereza gutangwa. Sinzi ko duheze urugero icyo yashatse kuvuga kubera dusobanura tubashe gutanga natwe inyishu itumbereye ku mbure benshi botegera. Murakoze.
Pierre urahagana hehe? Pierre uracyari kuri telefone? Ntabwo abanza yagiye, ntabwo akiri kuri telefone. Numvaga cyakora yigeze yabazaga nk'ikibazo cyo kubona amashanyarazi acika bakayabona ariko akongera agacika, atari ukuvuga ngo arahari nk'amasaha ngahe cyangwa se ku manywa ubundi ninjoro, yavuga ko acikagurika. Biterwa n'iki gucikagurika?
Gucikagurika nibyo nababwiye ku mbure kusije mbari ku mashini hirya no hino, navuze yuko nibituma kenshi naho nyene byo bituma ko natwe n'umuyagankuba wacu ubura rimwe na rimwe, nuko rezo yacu ayo rishaje yateze gusubirigwa. Ruba rero iyo habaye pane ejo novuga sinzi mwabifata kugira babisubirize. Hanyuma akaba nibyo nababwiye yuko tuhereza cyane cyane priorite amazi. Iyo rero tubonye umuyagankuba yusubirijemwo abanyagihugu baca bakwega ku bwinshi, tubonye rero ugiye kurenga ngo bicike byose nayo amazi tuyabure, tusha tuzimya hamwe kugira ya mazi agume aboneka. Sinzi ko ari ibyo nicyo tunashaka ashoboye kuza tukabisobanukirwa neza yari umuhereza inyishu ibereye ku mbure yotegera neza.
Buriya haraboneka n'abandi baza kubaza ikibazo kijyana n'iki mubashe gusubiza cyangwa gusobanura ku buryo burambuye. Sinzi niba umuyobozi mukuru nzi ko Banyanka niba hari icyo yifuza kuba yakongera ku byo mumaze gusobanura cyangwa se dukomeze tujye kuri telefone.
Kuze kabari ruhande yanje mugabo urumva rimwe na rimwe birashika kujya nababwi nigeze kuvuga yuko Uburundi tu hose intara zose turafatanije amatara abijya twita connection hanyuma urumva birashika nkuko abivuze iyo umucanwa waye mwishi muri Kongo ari gihe babona ko birenze bagata bakuramwo urumva bakuyemo haca ba perturbation nico gituma tuca tugwana kugira imyidogo ntibe myinshi duca dusubizamo ibyuma murazi yuko bimwe iyo amataraje agaca asubiramo hadaciye umwanya wana nk'amafrigo cyangwa ibindi menga tekniki mabica hari ntuze nibabiri biramera neza urumva nukuri baratubabarira ibintu tuba dushaka si ibintu tuba twateguye kugira tu amatara by'umwanya cyo dusubiramo inyuma y'ibyo yuko bikorezo yacu ishaje urumva harimo n'izindi rezo urumva umwe kimwe kivuyemo urumva bica biba perturbe
birumvikana
nicyo nokongera ko gusa
ku murongo wa telefone turi kumwe n'undi nawe ukurikiye ikiganiro ni Dismas turi kumwe
yego turi kumwe
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka kongeraho
yego kuri gose yego icyo nashaka guterera
yego
nagise ibyo bamaze kugira umuyaga nkuba wiyongere naho ari muci amaze kutubera ivyo vyo mu Rwegura Mugere na Rusizi ya mbere ya kabiri ingwara zihari numvise umuyaga nkuba wagabanutse gose nivyo hasanzwe ari no muci vyama vyabaye ukagabanuka gose ariko utwo twigoro bagize two kurondera ama mashini naho mbona amenga naco bitanga gose bari bakwiye kutwongereza kugira umuyaga nkuba uboneke ku bwishi bikaziza kuko igisagara iyo gifise amatara umuyaga nkuba usanga n'ibi by'ubugizi bwa nabi bigabanuka nasaba ko ubwigo ariko baragira bo bwongereza nari mu gihe cici kugira umuyaga nkuba uboneke ku bwishi hanyuma twarumvise nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu mu migambi ya shikiji yaravuze ko bagiye kubaka iyindi izindi ngomero ku nzuzi nka za Murembe n'ahandi nibaza ko nko mu gihe iyo migambi bayikora kungura umuyaga nkuba uzaboneka ku bwinshi kandi bizatunezereza nibaze ko byamaze na nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu imigambi bizoza mu ngiro nibaza ko tuzoronka umuyaga nkuba ukomeye icyo rero nagira nshikirije hariho amashyirahamwe abiri numvise ejo bundi nayo mu kanyonshe n'abantihenze yavuze ibikoresho harimo imashini kugira igihe vuba ucitse n'abace bicanira urumva rero n'icyumviro cyiza ku bantu b'abanyagihugu kandi bakunda igihugu cyabo urumva ko baba ariko basahiriza ariko ingorane bashikirije ibikoresho biva hanze kandi biva hanze bizimvye nagiye mbaze abo bayobozi bo muri regidezo kuko n'inacho bashikirije ko ibikoresho biva hanze bari basavye ko kumbura imwoto mabare kurira bosaba mukabari kurira n'ibyo bishoboka bakinjiza ibikoresho byo kugira basahirize uwo muriro igihe legidezo iba yagiye bace bavinjize batarishye babiguze bakavinjiza batarishye nibaza ko icyo cyo bikirukiriza kugira abanyagihugu nabo baronke umuyaga nkuba igihe muri legidezo wabuze ibyo byofasha arabona ko igihugu turimo nivyo twashyira mu bihe bitandukanye mu gihe turiko turaja ni heza nibaza ko baberekuriye ibyo bikoresho abanyagihugu bakazoraja hamwe babigura bavinjiza bitarishye kumbure n'abari mu gihugu hagati botinda bagashikirwa n'umuyaga nkuba ukaboneka ugasanga igihugu kimeze neza kurusha murakoze
urakoze cyane nawe Dismas kuri iki cyifuzo cyawe ndetse n'igitekerezo utanze cyifuzo cy'uko haboneka amashanyarazi ku bwinshi umuyaga nkuba ku bwinshi wongeraho uvuga n'ibyerekeye kuba regidezo yafasha yakorohereza amashyirahamwe kugira ngo habashe kubona ibyuma byo gutanga amashanyarazi igihe regidezo yaba ifite ibibazo cyangwa sirimo kunanirwa nagira ngo mpe ijambo bwana Tangishaka agire icyo havuga kuri iki gitekerezo cyawe cyangwa icyifuzo
murakoze nategereye cyane ndakurikira ibyo Dismas ashyikirije nibyo yatanze ibyumviro byiza namubwira yuko kuko nyenicubari umukuru w'igihugu yabivuze hariho ingomero nyinshi ziko zirubakwa imbere ni heza kuko yabivuze hariho jiji Murembwe hariho Mpanda hariho Kaguruzi hariho Kaburantwa kirasa ni nyinshi n'ukuri imbere biheza rya bibeze neza ikiri cyumvira yashikirije yuko bosaba ingene twosayiriza nashaka kumwishura ndamubwira yuko icyo cyumvira tutaba tugifite ariko ibintu by'amatasi arabizi ko ari bya leta byo mu bushikiranganzi bw'ubutunzi sitarejidezo ariko twari twaragishikirije muri icyo twita doing business icyo cyumvira twaragishikirije twavuze gusa ku magroupe etrogene twari twavuze nk'uko cyane cyane tuwabigene tuhimiriza cyane nk'uko umukuru w'igihugu yari yabivuze nawe nyine ku byerekeye ibiva ku mishwarara y'izuba turambye ne twosabara ko gukura kw'amakori n'iki n'iki ariko icyo ni icyiyumviro cyiza natwe twari dufite ariko kitava kuri twebwe ariko kikiva mu bushikiranganji muri leta ngira babyumvise yaba ko yatwumviriza biraza n'icyo babishyikije ko ngira n'icyo bavuga twebwe sinzi yuko hari icyo umuyobozi mukuru yokongereza kuko ibyo byatatse
urakoze urakoze nawe ubwo bwananzi ko banya nkaho hari icyo mwakongeraho
ego utwigora mu majambo avunaguye twavuze yuko hari amasantrale termike y'iwacu abiri atarasanzwe akora mu bihe bisanzwe imwe turiko turayikoresha itanga megawete zitatu n'inusu iyindi tugira tuyikore yarapfuye kugira turabe izotanga zitanu kugira turenge tugeregeza turenge tuva muri izi ngorane ziri hanyuma ibijyanye n'uko hari amabaraje menshi ari karubakwa jewe hari amakontra kuva shitse ngaha amaze gusinya y'umuyaga nk'uwa w'izuba y'amamegawati cumi n'iyindi ya cumi n'izibiri hanyuma n'iyindi yo guhingura imicafu ikavamo yaba nk'uwa megawati mirongo itatu n'ayandi migambi myinshi rwose nibaza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umuyaga w'abantu uzoba urimo ingorane ko hariho n'amasezerano twashinye n'igihugu cya etiyopiya sosiyete mpuzamahanga muri etiyopiya ishobora kuduha amamegawati amajana abiri urumva dusanzwe dukoresha munsi ya mirongo itanu izo byose murumva yuko imigambi umukuru w'igihugu yavuze yayivuze ko yizi ko niwe kizigenza urumva turamuha raporo hanyuma ku bijyanye n'amasosiyete bashaka yuko amatara rejidezi acitse boca biyakiriza ikibazo cyarakemuwe mugabo simvuze ku kijyanye n'amatagisi ko ibyo baca mu bushikiranganji bubijejwe mugabo leta ubu yarashyize mu minwe y'abigenga abantu bashaka kwizanira imitahe mu by'imiyaga nkuba umuntu nuko yashaka kwiyubakira baraje ashaka kwiyubakira imoteri byose ubu birarekuwe kandi birarekuwe nuko ashobora kwihera abantu akicururiza nibaze mugabe zuboza kumvikana mu bijyanye n'amatagisi hariho ititwa agence de promotion des investissements birohereza abantu nibo boca baja mugabo kuri ibijyanye n'amatara ni ukuri leta yaratanze amategeko yarasohotse uzoshaka gukora wese araza ko nkawe nababwiye ba kabu b'imiyaga aho ivuye ku zuba byose bari ko barakora mu bwigenge mugabo urumva baca bazana tukabagurira mugabo niwo ushaka kwicururiza birarekuwe mu majambo make nayo navuga ko ndabona umwanya uragoye
mbashimire kuba mukomeje kutugezaho ibi bisobanuro nshimira n'abakurikiye radiyo Ijwi rya Amerika nkanibutsa ko iyi ari Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tukaba twumvikanira kuri radiyo Inshuti ya Bose kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com mwatugezaho rero ibitekerezo byanyu kuri Facebook ni kuri radio yacu naho ubwo rero ikiganiro turimo muri uyu mwanya ni ikiganiro muri isanga tuvuga ku kibazo cy'amashanyarazi ikibazo cy'umuyaga nkuba mu Burundi
ngo twebwe ntwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakora n'izuba ryaka imbyino bagatera bitabira
dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena iya kambere karizanye mwishwangira nyina titwaje ikibando hagarara
nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika
ninde yabahaye urusha mwebwe n'iryango ntayo dukeneye kubona kuri uno mutumba wacu
urazi ko no gukura ihando ryame
nanjye ndaguhanyura umusaya
twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye
none ko uri umugabo shirako
nawe shirako ko wumva uri umugabo
umukuru w'umugambwe wanyu yarabasutsesha
hehehe namwe barabasutse ni ugukenya zikaguma ubiginye kurinde nikwafe kuringi nikibano kukingi murabona
yamara yamara ntimumarane mupfimigambwe
niba babitanguye
imege
ngumugambo wacu ntege gikorwa na kimwe cha politiki ukora ariko babirwa batigika
none ko mbona mwese mwafo yamahiri ni wa muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere nukuri yanyifata abanye politiki irakuye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwabo bapfimigambwe ngo ikinyo kurindi Aba bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane muri politike ntihaje mwamahi ni muhangane mu vyiyumviro
Ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi
ku murongo wa telefone turi kumwe numwe bakurikira dijwi rya America wifuza kubaza abayobozi ba Regidezo cyangwa se kubagezaho igitekerezo cye Laurent uranyumva
ego ndabumva ndi no murumonge
turi murumonge mwe mufite ikibazo cy'amashanyarazi
nago manderere nongere mbaze ikibazo batumire
yego
oh nashaka gusaba yuko ugabe na mbere muko mwavuga ibintu byo kubaka amabaraje hirya no hino kandi mu myaka yeze byahora bivugwa none turaze igihugu aho kigeze tukabona ibihano bashaka gufatira Burundi nebwa batumire murafise murabona yuko mufise izere ko muzoshobora kubishyira mu migambi kuko kuva na kera wasanga amasezerano ashigwa mu ndiro muga mu gihe habuze sinasuma ibyo byibishoboka ico ni cyambe ikigira kabiri hari ukuntu tubona umuyaga nkuba uyu wa hydroelectricité kenshi sanga ariwo ukoreshwa cyane none ko hateza gutezwa imbere nkuko tubibona mu bindi bihugu nico bita energy nuclear tukabona energy mécanique ibyo by'umuriro w'izuba na cyari cyane muri iki gihe aha mu Burundi dufise izuba ryinshi none mwece muri ko murakora ubwa muteza imbere ibyo bisata cyane nk'umuriro w'izuba kuko birababaje kubona natu nta turi mu rumonge umuriro kuboneka ni ngorane ikindi nacyo nka ndi mu misozi twebwe usanga benshi bakoresha amaplage solaire mugabo bavuga yuko ababirangura nk'amabateri cyangwa ibyo amaplage solaire ngo bere yaradugije igiciro mubona n'uwo mugambi wo gutanga amasoko ntanga nguvu ushoboka ibyo baje kuduha ku muco ikindi nacyo nagomba gusaba ku Jude America nagomba ko mwodutumira kwa abihebeye Imana na mubaha ijambo kuyivugwa mu Burundi murakoze
urakoze cyane Laurent ku gitekerezo cyawe ibibazo abayobozi muri Regidezo barabyumvise nzi ko banyanka mwagira icyo mu musubiza kuri iki kibazo cye
wo munyege ngo nokuri nagera ndamuhumurize urumva habi bihano hatabi bihano umuyaga nk'ubutegezwa kuboneka ko nkuko uyu ajeje by'amatara rweko umuyaga utabonetse nagira ndababwire yuko nibijanye n'amazi ari mu gisagara ntaboneka urumva rero ibihano bihaba bitahaba dutegereza gukora ibishoboka byose kugira amatara zoboneke kandi jewe umwanya ndumuyobozi kandi na leta nakwita zukora kugira ibishoboke kubera ndavye nk'aya masosiyete nababwiye twamaze gusinya imwe izotanga megawati 30 ni sosiyete yabikorera utwabo urumva bo sibihano bizobabuza gukora hanyuma nayo y'imishwarara y'izuba imwe ni y'abanyamerika yindi ni yenyene yo hanze nabonye ni nabikorera utwabo ibiharo ntibizobahuza gukora urumva icyo naganda babwira ibijanye no kuguma yaga ngo banawo muri Ethiopia usanzwe uriho kugura no muri Senerake turawugura habi bihano cyane yabambarwo urumva abajye gubatezwa kuronka amatara urumva rero nico gituma kubijanye n'ibihano imigambi yose zoba nta kizoyibuza kubera ndibaza byarizwe neza kandi jewe ndi ndongoye ndumuyobozi mukuru ndabibona hanyuma kubijanye nuko twoshiraho imirimi aho dukura umuyaga nkuba mwinshi kubera dusanzwe dukoresha ibi by'ingomero z'amazi na ibya bijanye na nikleyere yavuze by'ubumara isi yose irikira bitakohesha birakora ibara na mu Budagi hose murazi bavuga yuko mu 2020 bazaba babihebye byose bose bariko barabi